Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Kigeni kizuja chumini mwanani zukoe zuko mwanani numwa kumbiwe na mirongi wili nakane kazi mwa sisi mwanano makuru makuru yaranze inonwe mugi na mushiki zuko na jeb bonfis ni yongere.
Inzamba.
Nasubiye kubaha ikaze ishangwe rukiristu gishinzwe kugwanya isinzika izwa buzima ryakirimwe mu ntwakate Burundi riratewe umutima uhagaze n'ubwinshi bw'abanyororo bibonekeza mu mabahero atandukanye hirya no hino mu gihugu na cyane cyane muri kino gihe hibonekeza ikiza c'indwara y'ibihara bituruka ku nguge Jean-Claude Ntiburumunsi aje rwisata c'ubutungane muri akate Burundi avuga ko hamwe atangiye ngo zofatwa zihutirwa ico kiza gishobora kubangamira ubuzima bw'abanyororo basanzwe aho baba kubera ubwinshi bwabo batagira isaganirizo tegamatwe umushinga manza Jean-Claude Ntiburumunsi
abo banyororo rero buzuye ari benshi aho bavumba bapfungiwemo aho usanga basa n'abararana babegeranye cyane ivyo navyo bigaca bituma hamwe ico kiza co kwinjira gicakirara cyihinganda kubera ko atakuntu abo banyororo bashobora guhana intera kugira ngo bashobore kwikingira ico kiza na burya ivyo abahinga basaba yuko abantu bomera nk'abatandukana gato kugira ngo ico kiza ntibatandukanye binyaruka cyane kuko usanzwe ari umugera wihuta cyane mu kwandukirana hari kandi ibyubujanye n'ubukene bw'amazi mu mabuhero mu gihugu cyose turamaze kuvuga yuko ubukene bw'amazi bwigaragaza mu mabuhero menshi cyane ibi nabyo amazi akaba ari ikintu kiri mu bintu bya mbere giterezwa kuba kihari kugira ngo abantu bashobore kugira isuku iyo mugera nawo wateye mu gihugu ukaba nawo nyene winyegize iruhande y'ivyo bintu byuko ahantu hatagira isuku abari bucubarira murumva rero habaye ubwo bwishi bw'abanyororo hakaba n'ubukene bw'ayo mazi ko bigoye kuvyikingira hanyuma niyinjira mu mabohero rero kizohava kirarika itume abanyororo benshi bahava bacandura mbere bigorane no kubavuza hari kandi ingorane z'uko umabohero hari ubukene bugaragara bw'ibifungurwa nk'uko tumaze iminsi tubivuga n'abandi bamaze no kubibona ubu rero biragoye yuko umubiri w'abanyororo w'umunyororo ushobora kwigwanira kugira ngo urinde ico kiza kiba cyawuteye cyane cyane ko uwo mubiri usa batatu gupfufise kubera ko abatarose ibyafungura bikwiye muri ibyo byose rero turadusaba abajejwe ayo mabohero ni ukuvuga ubushikiranganji bw'ubutungane busanzwe bukukira aribwo ayo mabohero akukira eka mbere n'abandi bose eka mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu yokora mu bijyanye n'ibi byo kurinda ibiza ko yokora ibishoboka byose kugira ngo afate ingingo zotuma bashobora kurinda ico kiza bakakirinda cyane cyane abanyororo kugira ngo ntigihave cinjira mu mabohero ngo kirarike turasaba yuko nk'ibi by'amazi meza leta abajejwe by'amabohero bishyira mu ngiro ntihagire amazi asubira kubura mu mabohero twongere dusabe yuko abanyororo boronka ibifungurwa n'imiburiburi ibyo bandikiwe ni ukuvuga amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ifu nk'uko biri mu byanditswe mu itegeko rigenga ayo mabohero yatsebwe kandi yuko hoba n'inyigisho zigenewe abanyororo kugira ngo bamenye neza ukuntu bashobora kwikingira ico kiza kuko ejo hamwe coshika mu mabohero turabona yuko cohava ciha inganda
tube mu gisata c'amabohero tuje mu mabi yakorewe abakongomani b'ubwoko bw'abanyamurenge biciwe mu gatumba aho bari bahungiye abarokotse muri izo mpunzi n'imiryango y'abagandaguwe muri zone gatumba mu ntara ya Bujumbura kuwa 13 myandagaro umwaka w'2004 bituye inzego z'ubutungane zitandukanye basaba gutunganizwa kubabo bagandaguwe ibyo birego bikaba byashikijwe umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Sentare nkuru ya gisirikare yo mu ntara ya Kivu mu bumanuko mu gihugu cha Kongo hamwe n'umunyabanga mukuru w'ikigo kijejwe amatohoza mu gihugu cy'u Rwanda kuko abagize ico gitero bamenyekanye ko harimo abarundi abanyekongo hamwe n'abanyarwanda nkuko byemezwa n'urongoye ibikorwa byo kurondera ubutungane mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu Gatumba Innocente Ziryayo akaba ababazwa nuko inyuma y'imyaka 20 habaye ubwicanyi atamatohoza namwe yigeze akogwa ku byabaye tumutege yompi
hashize imyaka 20 y'akarengane yo kudahabwa ubutabera kuri genocide yakorewe impunzi z'abanyamurenge mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi ku minsi 13 z'ukwezi k'umunani 2004 kubera ya mahano yabaye isi ya bwarakeye mu gitondo itegeka ko cyangwa se isaba ko abakoze amahano bagomba gukurikiranwa bagashikizwa inkiko mu buryo bwihuse nashyoze neso ya raport isaba igihugu cy'u Burundi na Congo ubufatanye kugira ngo abakoze amahano bashikizwe inkiko ariko kugeza uyu munsi kuri anniversaire y'imyaka 20 y'ubwo bwicanyi cyangwa iyo genocide nta na kimwe cyakozwe abacika cumu mu gutegereza cyangwa se abanyamurenge mu gutegereza icyo kizere bahawe n'isi bakaba batarabonye ubutabera bonyine bakaba barishatsemo imbaraga ubwabo bishakira abanyamategeko b'umwuga bikorera amaperereza bafata amatemwanyaje abacika cumu bose ku bushobozi buke ku mbaraga zabo uyu munsi tukaba twashikirije ibirego igihugu cy'u Burundi Congo n'u Rwanda kubera ko abakoze amahano bose bigaragara ko bafatikanyije izo n'interahamwe FNL ndetse n'ingabo za Congo na Mai Mai tukaba twaramenyeshe n'urukiko rwa ICC kubera ko ICC nayo yagombye kuintervena kuko ibi bihugu byose bitigeze bigaragaza ubushake na buke ibi rero bikaba bifite ingaruka ku banyamurenge ndetse no ku bantu batuye muri Glarac uyu munsi ubwicanyi burakomeje abarokotse genocide mu Gatumba bakomeje kwicwa baziriko baremo ndetse n'uyu munsi igihugu cya Congo ejo bundi mu bisamakuru yuko bitakwira mu député w'igihugu avuga ko igihugu Congo yamutumye ari kuri mission ya leta yo kuza guhamagara mitwe yakoreye abanyamurenge genocide mu Gatumba ngo yongere ifata abanyamurenge basigaye bamaze imyaka 7 bafungiye ahantu bicwa batotezwa kugira ngo babarimbure imurenge rero tukaba dusaba ko ibihugu bigomba guhaguruka kugira ngo birwanye ukarengane gakorerwa abanyamurenge ndetse n'abatutsi katangiye muri za murere turasaba rero kugira ngo ubwicanyi bwakora abanyamurenge mu Gatumba nico gisubizo gikomeye gishobora gutanga umutekano usazuye mu bihugu by'ibiyaga bigari cyane cyane muri Congo
tubibutse ko mu ijoro ryo 13 ushiru wa 14 myandagara umwaka 2004 impunzi z'abanyamurenge 166 zishwe ijana n'umunani barakomereka hamwe na munani babuzwe irengero mu ikambi y'impunzi yari yashinzwe n'ishyirahamwe ONU muri zone ya Gatumba izo mpunzi z'abanyamurenge zikaba zari zahunze ubwicanyi bwarondera ubwoko bwabo mu gihugu cya Congo tukiri mu bijanye n'ubwicanyi buguma bwibonekeza mu Burundi ngo yabaje kubona abahoneje abantu babaziza uko bavutse ari abatutsi mu makomine ya Ntegara Marangara ku wa 14 ushiri wa 15 ukwezi k'umunani n'iminsi yakurikiye mu mwaka w'1988 bagiriwe ikigongwe batanagisavye bishikizwa na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga mw'ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ihonyabwoko mu gihugu cya Canada akaba bishikije mu gihe igenekerezo rya 14 za kuno kwezi twibuka imyaka 36 irumanye ubwo bubisha bubaye muri ayo makomine ya Ntegana Marangara iryo shyirahamwe rikavuga ko bitumvikana ingene ishyirahamwe mpuzamakungu ni ritarafatira ibihano abakoze ayo mahano kandi baravyiyemereye dutega amatwi Emmanuel Nkurunziza arongoye ase genocide gisata cya Canada
nkuko bigenda nk'ishami rirwanya ihonyabwoko ariko na cane cane nk'abantu bubaha ubuzima bwa kiremwa muntu twabanje gufata umwanya wo kwifatanya n'abacitse ku icumu n'imiryango yabo kugira ngo twunamire twibuke abo bantu bapfuye takindi bazira keretse ko bavutse ari abatutsi tuca twongera turanahoza twifatanya n'iyo miryango y'abasigaye twasohoye iryo tangazo kugira ngo twibukire hamwe imigwi ibiri y'ibyaha cy'agahomera bumwe bya by'ihonyabwoko byakozwe n'umurwi w'ihonyabwoko ba Eparipehutu ubwo data abantu yacitse FNL ahandi naho ni CNL kuko twashaka kwibutsa yuko ku iteka 14 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'1988 abicanyi ba Eparipehutu barengeye ku batutsi ba mu makomune ya Ntega na Marangara ziri mu buraruko bushirise ku bw'u Burundi bari yamwe barabica hanyuma gushika no munsi akaba atanu umwe arabihanirwa ahubwo cyane cyane tukaba twashyize twibutse yuko aho guhanwa baciye bagirirwa ikigongo batanasabye bakaba bakigiriwe bidaciye mu mategeko bigenze kubiri n'imwashaka n'amategeko mpuzamakungu bakagihabwa n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe kubera ubundi birazwi bisanzwe bizi ko icaci ihonyabwoko ari ica kitaba bari kuba kitibagirana kitagirirwa ikigongo nico cyo no muri ritanga twashyize twibutse yuko hampande kandi ari kubera abantuse ico kigongo batakibereye Eparipehutu nyene yaciye yirara mu batutsi b'abanyamurenge no kuba bavuka muri Congo bari mu ikambi yabo y'impunzi yo mu Gatumba mu mwaka w'2004 mu ijoro ry'uwa 13 Myandagaro irabica ikuza ko irengeye cyane cyane kubana n'abatambukazi bashobora kwirwanira ibica rubi abenshi baturiye hanyuma duca tubonera akaryo ko igihe twatangiye gutangaza kubwira ishami mpuzamakungu ni umubabaro dufise ukubona ryari ryemeye yuko rizokora amatohoza twari tuzi yuko bazoca bashira imbere y'ubutungano bakoze iryo shano ariko gushika uno munsi nta cegeranyo kijanye nabo bicanye casohotse nta numwe yigera bifatirwa ngo bihanigwe kandi ibyo byose bikaba gutyo bene gukora iryo shano bari babyiyemereye kuko nk'uko dusanzwe tubizi muri uwo mwaka nyine iryo shano bakirikora umuvugizi wa Eparipehutu abaye Pasteur Habimana yarabivuze yigamba avuga ati n'abandi barabishe na twebwe twakoze nk'abandi kandi hagira basubira kuvuga yuko ari abandi babikoze ni twebwe kubona rero gushika uno munsi utakiraba twaciye dusubira turanegura twivuye inyuma ishami mpuzamakungu ni kubera iyo hageze ku ihonyabwoko rihama abatutsi bo mu Burundi ishami mpuzamakungu ni umenga hariho umwana n'ikinono umututsi wo mu Burundi wo menga yishwe n'ibisanzwe
inzamba
amakuru yaranze inonwe tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu aho yibonekeza ubukene bw'ibibanza mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Rumonge bamwe mu babura ababo bakaba bafise umwitwarariko kuko batwara mu zindi ntara basaba ko ico kibazo cotoregwa umuti mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge bakaba bemeza ko ico kibazo kizwi bakizera ko kizogabanuka mu gihe ibitaro byegukira Anglikane muri ico gisagara bizokubaka uburuhukiro reka inkuru tuyibaze Jeanze Habarugire
kuko amakuru ava mu bitaro vya Rumonge abimenyesha ngo harenze imisi yibonekeza ubukene bw'umwuka mu burukiro bw'ivyo bitaro igice gisigaye gikora ngo kirimwo ibibanza bitarenga bitandatu nkuko ayo makuru nyene abandanya bivuga ababurira ababo muri ivyo bitaro ntiboroherwa bamwe bibangombwa ko babajana mu burukiro bw'ibitaro sintara ya Bururi abandi nabo bakabajana mu bitaro vya Nyanzarake mu ntara ya Makamba bamwe muri bo baronekara kuko bishika bakabayererana umwanya muremure abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bagasaba ko ubuyobozi bw'ibyo bitaro bwotorera umuti ico kibazo ibitaro bikuru vya Rumonge bikaba vyubatswe mu mwaka w'1940 igisagara kitaraguka abakibamo ngo babe benshi uko abakibamwo baba benshi niko n'ababura ababo bagiye bariyongera mu karere k'ubuvuzi mu ntara ya Rumonge baremeza ayo makuru bakizeza ko hazoboneka ibindi bibanza vuba mu gihe ibitaro vyegukira ishengero Anglikane mu Rumonge bizoba byatanguye gukora kuko byategekanije igisata c'uburuhukiro muri ivyo bitaro
Jean-Pierre Habarugira arakenuye inama nkuru ya Bepiskope ba Ekleziya Katolika baratewe umutima uhagaze n'ikibazo c'ubuzima buzimvye muri kino gihe mu gihugu mu nama abasenyeri bagiranye n'umukuru w'igihugu kuri wa kabiri wiyindwe mu ntara ya Gitega barashimye utwigoro tumwe tw'umukuru w'igihugu mu guteza imbere Burundi ariko baramweretse n'amakenga bafise n'ingorane zijanye cyane cyane kwifaranga ry'u Burundi ridahengeshanya guta agaciro ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse hamwe n'ibiciro by'ibintu bya nkenerwa biguma biduga uko bukeye ko bwije basaba umukuru w'igihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira tutega amatwi Musenyeri Bonaventura Nahimana arongoye diyoseze nkuru ya Gitega
kwabanje gushima utwigoro agira ishaka afise byo kubeza imbere Burundi mu kubuha kazoza kuko cyo bigihugu cifashe igihugu giteye imbere mu myaka iri imbere. Ni byiza ko abantu bagira intumbero irashe kugira ngo bashobore kubona iyo baja, bashobore gushyira hamwe ingufu bagira icyo bashitseko. Turavuga kandi ko naho hariho byinshi biriko birakogwa, haguma hariho amakenga dushobora kubona kumengo igihugu nigitera imbere nkuko twari tubyizeye, kuko murabona nka ifaranga rigenda rita agaciro, ubuzima buguma buzimba, eka n'ibindi bijanye n'igitoro cyama gikena, kandi aricyo gituma abantu bashobora gutembera mbere n'ibintu bigashobora guhanahanwa vyoroshe. Hama rero tukabaza gituma nicokogwa kugira ngo ivyo bibazo bironke inyishu igihugu cacu gishobore gushishikara gitera imbere.
Amakuru yaranze inondwi tuyasezerere mu gisata ca politiki aho umugambwe Kodebu unegura ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutegeka abakozi ba leta gukubura kefa nibizi aurongo yerekana ko uwo atari umugambi urama, akavuga ko ibituma uwo mwanda wibonekeza mu gisagara bitashizwe ku rutonde uhereye ku ibura ry'igitoro kugira amashira hamwe akura imicafu akore akazi kayo tumutege yompi.
Ubwa mbere nuko iryo sekeza twofata ko atari umugambi urama, kuko ivyerekeye gukura umucafu vyabaye imbere y'amabiro gusa abantu bakoreramwo, ariko tugihariye mu makaritie tukaja mu bibanza rusangi nko mu mabarabara, mu makanivo, mu bibuga by'imipira n'ibindi, iyo myavu ntiriko irakugwaho. Ikindi nuko yosekeza riterekana neza ingene inyuma y'ino ndwi ivyo gukura umwavu bizoshishikara bikurikirana. Eka mbere aha twokwibutsa yuko nimba habonetse umwavu mwinshi aha na hariya bitabe gusamara gusa kwa kozi wa leta, ariko ahanini byatumye nuko za modoka zo muri meri zahora zikura umwavu zikawujana mu bibanza wabigenewe zitagikora neza kubera ibura ry'igitoro. Urumva zishobora gushika hose cyangwa zikora iminsi yose kubera ata gitoro zifise. Ikindi nuko turazi ingene iyo ngingo iriko irakogwa, hari abatayubahirije ingene isanzwe itegerezwa gukogwa, kuko aheshi abantu barakora bagashikana nka saa mbiri saa tatu saa yine bakaca bagenda mu biro. Ivyo navyo bikaba binyuranye n'itangazo ryari ryashikirijwe na nyeshwari umukuru w'igihugu, aho yasaba yuko azosubira mu biro ari uko ari we ababwiye yuko asubirayo. Ivyo rero bikaba bifise ingaruka mbi, kuko bamwe n'abandi bashobora kubona yuko igihagararo umukuru w'igihugu yateza kugira n'ijunja mu gihugu ciwe atariko kimeze, kuko abakozi ba leta hafi nka bose batariko arubahiriza intumbero yatanze. Kira noneho hari n'abacu bikikamukiza batangura kudakora akazi ka leta neza, kuko uraje hariho abatariko batunganiza bene igihugu nk'ubu yari mu gihe cyo gutanga amadosiye y'abazoja muri ya mitegura amatora sesi. Biraboneka yuko hari impapuro ziriko ziratangwa, izo bita tesa de residence, izo bikazotuma imigambwe itari mike idashobora gutanga amadosiye akwiye muri ivyo bibanza. Mbere bamwe n'abandi bakibaza icatumye iyo ngingo iza muri iki gihe twari dusanzwe turiko turakora ivyo vy'amadosiye yaja muri sesi.
Ariko rero uwo mugambwe Kodebu urerekana inyishu z'ivyo bibazo, aho usaba leta ko ikora ivyo ishobora kugira ngo ibitoro biboneke hama amashirahamwe ashobore gukura imyavu bitagoranye, hanyuma abanyagihugu nabo bakaronswa amazi meza mu gihugu cose kugira aboneke isuku rirama. Dusubire dutega amatwi kefa nibizi arongoye umugambwe Kodebu.
Nubwo byavuzwe yuko ingwara zituruka ku mwanda zitava kumazi makabwa ziba kumwanda mwinshi birazi yuko amazi ari karahara mu Uganda ntibacure zumvikana yuko nubwo biruko amazi atabonetse bitazokunda yuko ivyisukushije karabigenda neza cituma umugambwe ko dusaba leta yuko ahubwo yonyaragasa igatanga igitoro gikwiye kya za modoka zaze kuri imyavu mu bantu zikore bikwiye ica kabiri dusaba yuko leta kuboneka amazi mu gisagara cyose mu gihugu cyose kugira ngo isuku ishobore gutunganywa neza ica nyuma dusaba yuko ibi bintu byo guhagarika akazi ikiringo kirekire ni kwera ubucafu bitosubira kuba ahubwo uboneka intumbero yerekana ingene umucafu uzurakugwa mu bibanza byose kandi mu gihe cyose.
Aha niho tugarukije amakuru makuru yaranze inonwe bofisi niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inondwi.